Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. Bahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Mbega ko amatama ginga mashira hamwe hari cyo bita inama ya bose bagisha amanama y'abanywanyi babo barashaka kuri izo gingo bazishyiza barundi igero ni rementanye
uwo ni Terence Nairaja umujyanama muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu avuga kuri raporo yasohowe n'umuryango FIDH uharanira uburenganzira bwa muntu. Iyo raporo ivuga ko abantu barenga 1,200 bamaze gupfa kuva ibibazo bya politike bitangiye mu Burundi mu mwaka w'2015. Amakuru avugwa ku Burundi, umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bwa muntu FAIDH wasohoye raporo ivuga ko mu myaka 2 ibintu byarushijeho kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Iyo raporo igaragaza ko abantu barenga 1,200 bishwe kuva mu mwaka w'2015, abari hagati ya 400 na 900 baburiwe irengero, naho abagera ku 10,000 barafungwa. Leta ivuga ko iyo raporo iri mu rukurikirane rw'izindi raporo zikorwa n'amashyirahamwe ivuga ko yihaye ingendo yo gukina politike. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ukorera ibujumbura mu Burundi.
Muri cyo cyegeranyo cy'impapuro 40 cyasohokeye i Paris mu Bufaransa kuri uyu wa kabiri, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita hagati y'akazi na muntu FIDH rivuga ko ibintu bigenda byunyuka mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Perezida Nkurunziza yitoje ku nshuro ya gatatu agatsinda amatora, abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko yahonyanze amasezerano ya Arusha. Icyo cyegeranyo kidondagura amabi menshi cyagiriza leta, harimo ubwicanyi, ukunyuza abantu, uguhohotera abatavuga rumwe nayo, guhiga buhongo abayigwanya, hamwe no gushyiraho amategeko agabanura ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bw'amashyirahamwe yigenga n'ibindi. Iyo raporo ivuga ko n'imiburiburi abantu bangana 1,200 bamaze kugandagurwa, abari hagati y'400 na 900 banyuruzwa, hagati y'100 n'ibihumbi baborezwa igufa, 10,000 batabwa mu mabohero atandukanye, nayo abarenga 400,000 barahunga igihugu. Icyo cyegeranyo gisigura ko abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bahagarikwa tambo ziboneka. FIDH n'amashyirahamwe y'abarundi bakorana bagize ubutegetsi bwa Bujumbura kandi bukoresha inzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Imbonerakure mu gutoteza abatavuga rumwe nabwo. Ariko kandi icyo cyegeranyo cyemeza ko hari n'imigwi y'abagwanya leta igira ibitero ikica abashyigikiye ubutegetsi cyangwa abari mu mugambwe CNDD-FDD. Iyi raporo FIDH ryayikoranye n'amashyirahamwe 6 y'abarundi. Leta y'u Burundi ibona ko iki cyegeranyo gihuguza. Terence Nairaja, umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati.
Ubwa mbere ayo mashyirahamwe atakibaho, ntacyo ari kubivuga ko nabitwa ngo bari bayarongoye ntibari mu Burundi. Mbega ko amatama ginga amashyirahamwe hari cyo bita inama ya bose bagisha amanama y'abanywanyi babo barashaka kuri izo gingo bazishyikiriza abarundi igero ni rementanye. Ni ba bandi bamwe bamwe bataye mu kaga abanywanyi b'amashyirahamwe bifatanya n'abanyepolitiki n'abanywanyi b'abatabyo bazi. Abo rero abashyirahamwe bwa mbere ntakibaho. Ubwa kabiri ayakiho nayo barandi n'umutungano bashayindiye yo batarafutwa burundu atari makaramaze gufutwa. Hanyuma ico no kumesha yuko ingingo mashira hano atari karatomwe kugira hafatwe ingingo no gushikiriza ikintu abico bita assembly general inama ya bose. Aba bantu rero bibereye mu mahanga kwirondera amagambo kwirondera amafaranga y'abazungu, nta marama bagishye abanywanyi babo kuko bari mu Burundi. Nireme ntanyari kinyima cyamba yubusa.
Mu vyiki cegeranyo gisaba nuko sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI yokora amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Nahiraje asanga bisa no kutamenya
hamwe vya CPI ni bivaye ko twamaze kuva muri CPI ivyo bibaje bya gicu Burundi ivyo ntibiturabana gato vyaraciye mu namashinga amateka mwese murabizi. Mugabo uce vyerekana ko yari yo ntumbero yabo nkuko babikoze, ahubwo bari bafashe urutonde rwo gufata abantu bose bahagarira amahoro n'umutekano mu gihugu ngo babagize ko bari kubategura ibanja bwo kugira CPI bafate ivyo buryatswe barakabanya n'abazungu barafata n'ibihano kuri bamwe bamwe ivyo bari kubaragira birabaraba. Twebwe barundi tworema ntidutsamazwa n'abantu bahoze barongoye amashyirahamwe kandi bataye umurongo bari kubondera inyungu zabo bahindutse abacangiro cy'abarundi. Ibyo bintu ntibigira agaciro kuko ni ibyifuzo byabo bari banifuje amatora ataraba igihe bari kubarayagwanya. Ariko Imana dusenga twebwe abarundi yatumbiye kandi yatwishuye kandi ishishikara kugaragaza ukuri ku Burundi.
Ishina mwefidachi rivuga kori babazwa no kubona ingingo za ONU n'ubumwe bwa Afrika zo kurungika inteko zo gucunga amahoro n'umutekano zitigeze zija mu ngiro. FDH n'amashyirahamwe bakorana bavuga ko barajwe ishinga no kubona umwe bwa Buraya bwasubiye kwemera guhimishahara abasirikare b'Abarundi bari muri ya misomo. Ayo mashyirahamwe asaba umwe bwa Afrika n'abanyaburaya gutora indi nzira yo guhemba abasirikare b'Abarundi kugira leta ntigire ububasha bwo gushikira imishahara y'abasirikare bayo. Mu kurangiza ico cegeranyo gisaba ONU n'umwe bwa Afrika gufata ingingo zotuma ubutegetsi bwemera kuganira n'abatavuga rumwe nabwo hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Muri zo harimo gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe, gufatira ambarwa Burundi bukankirwa gusubira kugura ibigwanisho, hamwe no gusubira kugerageza kurungika inteko mva makungu. Eloge Wirika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge Wirika Neza. Vice Perezida wa kabiri w'u Burundi arahumuriza Abarundi n'abanyamahanga bafite amahinguriro cyangwa se inganda zikorera ku butaka bw'u Burundi ko mu gihe kitarenza amezi abiri ikibazo cy'ubukene bw'umuyagankuba kizoba cyatorewe umuti. Joseph Butore yabivugiye mu birori byo gutangiza imurikagurisha ry'ibikorerwa mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka ukorera mu Burundi.
Aho ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru citwa Tampete kiri muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura, ahari kuhabera ihayanishwa gurishwa ry'ibihingurwa mu Burundi cyuguruwe icese n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuru n'uwa kabiri. Umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Mufaso ni Pelate niyo nkuru asigura intumbero y'ico gikorwa.
Ihayanishwa rya mbere ariyo twise mu kirimi cy'icyongereza made in Burundi, no kuvuga ibikorerwa i Burundi. Itunganywa giri hayanishwa gurishwa byavuye ku ishaka rya leta y'u Burundi yiyumviriye gutanguza umwimenyerezo wo kurimbura uko ibyotuma ubutunzi bw'u Burundi byisununura byifashe biciye muri kino gikorwa cyahuje abagwiza tunga nka bose b'uburyo butandukanye bo muri kino gihugu cyacu.
Bamwe mu bitabye iryo hayanishwa gurishwa foire mu Gifaransa bakenguruka ako karyo keza ko kwerekana ibyo basanzwe bahingura mu ntumbero yo kuronka amasoko. Umufasonero Kadia Nyamwero ni umwe muri abo arongoye ishyirahamwe Burundi Clays rihingura amatafari ya kijambere mu ibumba.
Twaje kugurisha duhayanisha amatafari ya kijambere akozwe mu ibumba ryo mu Burundi nkuko mubibona. Murabona ko biteye igoma.
Bega irihanisha mwagitabye kugira ngo mwubukike.
Kugira ngo tumenyeshe cyane cyane Abarundi ubwiza bw'ibumba ryabo, ibintu bikogwamwo, amatafari akogwamwo, ibintu bishobora kubaha akarusho iyo bari ko barubaka amazu yabo, amazu meza, amazu ateye imbere. Cane cane bamenye guha agaciro ibintu byo mu Burundi, yuko mu Burundi natwe dufise ico turushije ibindi bihugu. Bamenye ko mu bindi bihugu bashaka kuza kurondera amatafari meza, amatafari y'agaciro, amatafari yubaka neza.
Iryo hayanisha gurishwa ribaye mu gihe mu Burundi havuga ubukene bw'umuyagankuba butaborohereza mu mwuga wabo wo guhingura ibitandukanye. Kuri ico kibazo icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore atanga ihumure, aboneraho n'akaryo ko guhamagara abagwiza tunga mva makungu kuzana imitayo yabo mu Burundi.
Ugahamagarira abo bose biyumvamwo u Burundi ngo babanda ye kuzana imitahe yabo mu gihugu cabuzukuruza bamweze gisaba. Aho bagifise akagorane kubega nkuba babane kwihangana. Iminsi maze mwihangana sisigaye. Abikukenya hafi baratwemeza neza yuko mu kingo kidashika amezi abiri ibizo twabivuyemo.
Kugira bikunde ibihingurwa mu Burundi bironke isoko haba mu gihugu hagati canke mu makungu. Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro n'ingenzi afise ica saba bafise amahinguriro mu gihugu.
Nankeka ko irihanishwa gurishwa kiretse ko rizofasha abimbura n'abahingura gukorera ahabona no kumenyekanisha ibidandazwa byabo. Twizeye ko rizotuma abakorera mu rufuri bataha biyemeje gukorera ahabona. Duhamagariye rero bene amashyirahamwe y'abimbura n'abahingura ibidandazwa bashire ku masoko bari hano kubaza aho ikibanza kirimwo ikigo kijejwe akaranga k'ibidandazwa mu Burundi ico bita BBN kugira ngo bahabwe inkuru z'imvaho kandi zirashe zivyerekeye ingene ibidandazwa bironka akaranga bizotuma mwitaho akaranga keza kibidandaza byanyu cyane cyane ibyo mutegerezwa gushorera hanze tutibagiye ibyo duhereza abaguzi basanzwe basumira hano mu gihugu cyacu
iryo hanishwa gurishwa ryatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze bitekanijwe ko rizosozerwa kwigenekerezo rya 9 za kuno kwezi kw'indwi turimwo ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyagihugu bo muri komine Makibuko iri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi bavuga ko ubutare bwa gasatelite buri muri komine Makibuko bwatumye ababwimba baronka uburyo bwo gutunga imiryango yabo. Uretse iyo miryango yabimba na komine yahaboneye akarusho kuko ibutoza ko amakori kuri buri kiro cy'ubutare bushotse. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana ukorera muri iyo ntara adufitiye inkuru ikurikira.
Ushitse ku mutumba wa Rutanganyika muri komine ya Makebuki naragitega hagati mu Burundi ahinga ubutare bwa kasterite ubona ibinogo birebire bishya ku metero zitandatu cyangwa umunani muri ivyo binogo habarimo abantu bimba umucanga bavuga ko bo harimo kasterite abandi wabona hejuru bikoreye udufuko turi mu mucanga uva mu kuzimu bawumanukana kumwonga aho baheza bakawuyungurura bawutandukanya n'ubwo butare bwa kasterite ngerageze Yeremiya Amaze imyaka 20 yimba yongera yungurura ahiga ubutare bwa gaserite mu mvugo yabo ibyo twita kuyungurura bo bavyita gucaya ngerageze Yeremiya twamusanze ari karacaya yongera cafura arobanura ubwo butare mu kintu bubatse aho mu mwonga bo bita imashini
twanda kugomera kuri kabutari mu mwanya kugira ngo unwese utangire gucaya mu mashini
Nene kuchaya kwa tumani gani?
Rasiwa kuchaya na masahabi Chamwa teatu ibanu mchanga Ubo ofisi
Ben shura kuchaya ikabula
Oya nuwa na hiyeji Utumulonga kala mama kana vipi Sinda uchafula Zikia
Uchafula mkupu
Kwa kuziringani zane zango zira mure
Haji ya zirimuwa magara mahanga
Haji ya mungu kala mama kana vipi
Bei kilo mchamukuli shanga
Chumina vipi ya
Nani kiri ukikwizati yini singa hii?
Jagenze neza, urashobora gucaya umunsi umwe kanakironka iyo zirimwe n'igihe ucaye ugasanga uracaye urabuzemwo n'icyo kiro
Nyirangeze Yeremiya arote uwo mwuga wo gucukura ubutare
ko bintu ngiye umuryango nje nkakora nkaca ndo nka ikiro kivuko kibi yabihaye nkakanjye nuko Zeta ziko nani nigeze gukuramwo ntuze agasure k'ikipi urumva ntabumva ntagize neza
Bega none nta masanganya akunda kuba muri ko muri.
Aya ntakunda kuba bahimba neza.
Gahungu Salvato avuga ko amazi imyaka 15 yimba ubwo butare aratubwira uko ako kazi bagakora kugira ngo bikinge amasanganya.
Iyo akazi wakamenyereye niko yakuye umushoferi atwara imodoka adashobora gutinya ati barabara rimeze nabi aragerageza mpaka kemera kuhaca. Amaze kwinjira niyo abahabo gukoresha hose yashika kugira nko kuri zitandatu umunani bityo ushobora gutabora nkazi 5 cyane ezitano kugira umusozi ugume ukomeye ntuze kugweko hanyuma rwo gashubyenda ukitse washika imbere ukagomba gacubisubiruka cyane isondaje ya metero 2 gacubisubira kubera haba hari ahari umusozi uba wasize wa musozi uhejuru na wa wundi kugira wirinde isa amasanganya mu kuzima
kugira ngo bagabanye kurusha amasanganya hari ivyo baheba nkuko gahungu Salvatore bitubarira
hari hamwe yinjiye mu kirumbwe yanyo itabi boca bamuhanaga nuko mwirukana gacha bamwirukana ko kirumbwe gica kimera na cyiza n'umwuka mubi
inzoga na
no wanyo inzoga ni ukwigo ndihoja ni mu kirumbwe wogiye kwiroha ngo
Cipriano Nibitegeka musanere wa komine Makebuko avuga ko abajeje intwaro bakurikirana ivyo bikogwa
Toma twagiye kuraba cancana mukuru w'umutumba aguma atubarejisha kuko turazi neza uhagize nabi ushusanga n'ibimangamanga tubateko turaho nibidukikije sho gihe rero baramaze kubona ingaruka nziza bamaze kuhimba mu minsi zosanga bari kubana aha ko rero baharima ibitego bitandukanye batatunganije neza cyatubwira umushikira nganje kugira abanze bahagarike
Cipriano Nibitegeka amenyesha ko izo bikogwa byo kwimba ubutare bwa gasterite ku mutumba wa Rutanganyika bisahiriza mu kigega ca komine
ikiro kimwe baduha amahari ijana ya tagisi ya komine bashaka kurangura imigambi y'itambere bapimye ibiro ico gihe bagenda baduha no kubasha tubaha igitasi
abanyagihugu iyo bimvye ubutare abagwiza atunga bava hijya no hino bakaza kubarangura abo nabo bazi uko ukwezi gutashe babahemba 15,000 ku kiro cy'ubutare imake buko mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel D'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ikibazo cy'amazi meza ni ikibazo gikomereye abaturage benshi mu gihugu cy'u Burundi. Mu kanya gashize mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amazi meza mu bice byo hagati mu gihugu cyo mu bushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu n'ubutare, hamwe na Gilbert Tuhabonye uba mu mujyi wa Austin aho ni muri leta ya Texas hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu akaba yoboye ishyirahamwe Fondation Gazette risanzwe rifasha kugeza amazi meza ku banyagihugu mu Burundi. Sindihebura aratangira avuga ku byo bamaze kugeraho mu kugerageza kugeza amazi meza ku baturage.
Mu mugambi wo gukwiragiza amazi meza mu gihugu hagati nk'uko ibiharo twashoboye kwegeranya bibyerekana, nuko dusanga ko ahatari hake ufatiye ku biharo byo hagati na hagati abantu bashika 60%, nuvuga nka 3/5 boba bafise amazi meza. Mugabo ibyo iyo tubivuga tuvuga ko bidushimisha kubera ihangiro riri hejuru cyane aho twategereza kugera. Rero nk'uko meje kubivuga hari byinshi byaranguwe, imigende y'amazi yagiye yubakwa hirya no hino canke za rusengo zagiye zubakwa ibyo twita source aménager kugira ngo amazi meza ashobore kuboneka. Ariko uyu munsi ikintu kiduhanze kandi twitwararitse cyane nuko ayo mazi yokwegera hafi y'abayakoresha, yandi majambo kugira ngo abaja kuvoma bagenze urugendo rurerure bagabanuke cyane ku rugero rushimishije.
Umuntu aravye nk'iki kibazo muri komine Bukeye nk'uko mwari ko muri abivuga abavuga bidoga bavuga ko bateza kuja kure kurondera amabomba bavuye ku bitaro muri iyo ntara ya Muramvya. Ni kiye mwakora kugira ico kibazo bitero tore ku muti
ku bijanye n'aya mazi kuri iri vuriro? Nk'uko babivuze bumvise ko hariho umugende wahora uyashikanaho mugabo atakiyashika, kuko abajejwe intwaro nakurikiranye inkuru numva babigarutse ko nuko ahanini hari cyari gukogwa kandi coroshe cyari gutuma amazi baba abo mu nzira canke iyaja baguma bayaronka. Byari byoroshe cyane kurahura ku mazi yari ahasanzwe no guha kubari batayafise gusumba ko baca umuringoti uyajana, kuko iyo bayaciye ku iminsi hera ni ku inyubakwa zibitera zigira zizononekara. Rero twebwe kuva tubimenye ababijejwe abo dukorana bariko bakora ibyigwa kugira ngo turabire hamwe icyo kugwa mu maguru masha kugira ngo iryo vuriro ribandanye ronka amazi meza.
Nakoze reka tuze kuri Gilbert Tuhabonye ufise Fondation Gazelle mu bisanzwe ifasha mu vyerekeye ubunonotsi ngaha muri Amerika mu ntara ya Texas mu gisagara cya Austin. Mugabo iryo shirahamwe ryanyu kandi rikaba ririko rirakorera mu Burundi muri iki gihe mu gufasha kuronsa amazi meza abanyagihugu mu Burundi. Mwo tubwira ibyo mumaze gushika ko naho mukorera mu Burundi.
Nagomba cyambere nagomba gushima kora mwadutumiye. Icya kabiri kubona uyu muririmbyi ashoboye kujya mu Burundi gutanga amazi ni ikintu twakirana akamwemwe cyane, ko n'umuntu akomeye ashobora kuzofasha u Burundi biduha ingufu cyane cyane twebwe twatwo turatanga amazi. Ibyerekeye Gazelle Fondation ni gutanga amazi mu Burundi gusa, hari ingorane nyinshi mu Burundi, ariko icyo dukeneye cyane kwari gutanga amazi rero ndiko ndumviza nk'abantu bo mu bukeye izo ngorane bafise nico kiduha ingufu iyo turiko turakora kugira izo ngorane ntizizosubire kugaruka kugira izo ngorane duhaye amazi abanyagihugu bamenye ko amazi ari ayabo hanyuma ntidusimbe n'umuntu n'umwe tumenye ko umuntu wese yaba aho uri hose utegerezwa kuronka amazi nico gituma jewe nkiri muto yihe naja ku ishuri nta mazi twari dufite mu ishuri nta mazi twari dufite mu nzira kugenda ku ishuri hariho ibitaro ibyo bitaro ntibyari bifite amazi sinzopfa nibagiye ingene umunsi umwe mama yaragwaye turamujyana kwa muganga bacatuye ngo nta mazi ahari tugenda kuvoma rero ibyo bibazo iyo bigarutse mu mutwe wanjye nkaca mbona ko bikiriho mu Burundi ni ibintu bimpa ingufu cyane rero twebwe Gazelle Foundation tumaze guha amazi abantu 70,000 mu ntara ya Bururi ahantu hitwa Isonga umugambi dufise ni uguheza intara ya Songa yose umunyagihugu wese aho uri hose kuronka amazi ibi twashoboye kugira ni uko ahantu bahora bagenda kuvoma amazi byari ibirometero 4 ubu la distance twarayigabanuye bagenda metero 400 amashuri twebwe utanga amazi mu mashuri cyane cyane ahantu hari abantu mashuri mu masengero ku masoko hama no mu munyagihugu sinobabwira ingene aya mazi ariko agira akamaro kanini cyane cyane abapasoni n'abana aribo bari basanzwe bavoma amazi n'ibindi ibintu biduhimbaza cyane bitunezera cyane rwose
murakoze reka tugaruke kuri Apolline Sindihebura byanse mu byatangaje yavuze ko kuronka amazi meza ari uburenganzira ngendegwa ko uhaye abana amazi meza utaba ubahaye ubuzima gusa uba ubaronkeje amagara meza na kazoza keza mu byiyumvira kwe ki icyo cyumvira shikirije mu kibona gute
murakoze cyane icyumviro wo muririmbyi kazi yashikirije kiratomoye gihuye nibyo rusanzwe dutahura kandi twisunga muri iki gisata cy'amazi meza n'isuku mu gihugu hagati na birya iyo amazi meza abuze aba intandaro izindi ngorane nyinshi na cyane cyane indwara zituruka kubura amazi meza cyanke ziva ku isuku rike rero ni icyumviro cyo gushima cyane ko yiyumviriye gukora muri ico gisata naho kumbure twebwe kubitwerekeye atavyo turamenya ukuye ko numvise ko ari inkuru yatangaje ku mugaragaro
ndu kubitire ku bariko baradutega amatwi hari uwo dufise yitwa Aaron muratwumva
ndabumva
mufise ikibazo canke icyumvire muterera
bise kibazo urabona mu bijanye n'amazi kenshi usanga bariko bararanira kuyitwara mu bintu mu bisagara bakibagira yuko no mu mitumba ya ruguru abakenewe nagira ndamubaze nimba bafise gahunda yo kubikorera mu gisagara yuko batora bakadogana na ruguru mu mitumba ugusanga kenshi naho yene abakenewe gose
murakoze Apolline mu mwishura
murakoze cyane nagira ngo ndamubwire yuko by'ukuri twebwe wanashaka mu bisagara ntidukorerayo ko turi ikigo kijyega gukwiragiza amazi mu bihugu mu gihugu hagati no kuvuga ngo mu mitumba aho nyene basanzwe baba kuko hariho abandi bajeje gutanga amazi mu bisagara ni abo twita regidezo rero aho abona amazi yipfuzwa ahubwo twebwe niyo dusanzwe dukorera
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Anise uratwumva
ndabumva
mufise akabazo canke mufise ico muterera
arese akabazo nico nterera nagoma mpere ico nterera
eh
mubisanzwe razi yuko amazi ari ubuzima none ko usanga leta idaha amahera ajya ma komite kominalite zizaje kugira ngo agire abatunganye neza iby'amazi nibaza ko ariho hashobora kuba hava ingorane kandi urabona yuko batubagira n'amaformasiyo hanyuma ikibazo nari nsize nk'umuntu iyo amazi aca mu rupangu agaca yugara akayakoresha ivyiwe ntaje mu banyagihugu ahantu wagute kuko nk'akarorero naraciyibugara mu munsi umwe sanga hariho umuntu yubakiye ku matiyo ya regidezo amazi agaca ayugaranira akayogesha inka akayakoresha n'utundi dukorwa twiwe abanyagihugu bo mu micungararo bakayabura none byabige bimeze gute ko ikibazo umengo cya radio yabo igeze he kandi ikindi nacyo iyo umuhora w'amazi wishwe cyane cyane hariho umuhora w'amazi wishwe n'abantu bariko bakibarabara none urubanza rwabo rugeze ahantu bita mukate murakoze
Apolline mu mwishure
murakoze cyane ku bijanye n'amafaranga yohabwa ayo makomite y'abakoresha amazi nk'uko yabivuze nagira mbanze ndamubwire yuko uyu munsi icyo tugenda dusobanura ari uko inyubako rusange ni ubwa mbere na mbere ni ya nyine kuyikoresha ifitiye akamaro nyine kuyikoresha nk'uko nibaza ko abizi uwo yabajije ikibazo Aniseti nuko hariho amafaranga atavuna make cyane ukoresha amazi atanga kugira ngo rijya vomo rimwegereye ribungabungwe rero leta ntigaruka kubera ko niyibyubakisha ntigaruka gukora kugira ngo ribungabungwe ahubwo ho twebwe icyo dukora dukurikirana ingene abasanzwe bakoresha ayo mazi bariko bayabungabunga hanyuma yavuze kujyanye n'inyigisho zo kuba karihiriza ubwenge izo nyigisho ziratangwa gusa ikihari duca tubitangira rimwe mu gihugu cyose tugenda tuva ahantu tujya ahandi tugenda tubakarihiriza ubwenge kandi turafite n'abakozi bo mu ntara basanzwe babakurikirana ku munsi ku munsi
mbaze Jibe tuhabonye ku umwe mu batwumviriza yatanguye kubaza ikibazo ciwe Aaron ariko avuga ko mu bisanzwe ngo amazi adatangwa mu bice byo hagati mu mitumba hagati mu gihugu agarukira mu bisagara uravye uwo mugambi wanyu ugutanga amazi wo mwishura ngo
no mwishura ko twebwe turi mu banyagihugu turi hagati mu gihugu n'turi mu bisagara turi again ahantu hitwa Isonga ikindi nagomba mwishure umushinga naya Polinera siteko yo dutanze amazi ubwa mbere tugitanga amazi abantu babona ko ari ibintu bya gusa ntibayabungabunga ama turabona yuko atacyo turiko turakora kuko abantu baraza bakavuga ngo yaciye mu murimi wanje ngo umutegezwa kumpa ngo hanyuma rero ubu rero ngena dukora imbere yo kubaha amazi hatangura kuba ibyigishwa ukabibabwira yuko amazi ari ayabo amazi amaze kubashikira bazoyabungabunga ntihagire uyonona ibyo mukaba mwabyumvikanye hanyuma kuri ubu rero babyakira neza aho twagiriye amazi aheze tugaca tubaha tukandikiranira na komine ikatubwira ati amazi yashikiye abanyagihugu nabo bakaba babyumvise akaba inyigisho nyine nyine bazoyabungabunga nukuri birakora cyane
muriko muravuga ko mumaze guha amazi abantu bashika 70,000 mu ntara ya Bururi mu karere ka Songa murangije Songa murafise imigambi gukorera mu bindi bice by'igihugu
ego turayifise iyo migambi icyambere na mbere aho gutambatamba ujaha twavuze tuti reka tubabe ibe y'intara ibe an example abo abantu bose umuntu wese ahari aronka amazi hanyuma tumaze guheza turaye uyu mwaka wa 2017 uheze tuzotandukira hanze ko turiga ahantu bakeneye amazi cyane yego turahafise ariko ntituradetermina aho tuzoca turya
barakoze cyane abo batumirwa bacu batuganirizaga ku kibazo kijyanye n'ibura ry'amazi mu gihugu cy'u Burundi n'ibirimo gukorwa kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti baganiraga na mugenzi wanje Fideli Niyongabo Chuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri yisaha tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Saleh wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alemas Karala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika